d'undi culture amakuru mu kirundi
tubahe mwiriwe tunabaye kaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ashimikiye hanini kuri ibikuru bikuru umwana w'imyaka 8 yarapfuye ibirasi bitanu byo ku mashuri shingiro ya Nkonge na gitwa muri zone mu Rutana Nyabihogo komine Kayanzi ntara ya Butanyerera ni mu buraruko bw'igihugu bitanywe n'umuyaga kumvura yaguye kuri uyu w'Imana muraja kuvyumva muri aya makuru ngwa mu gitoro co bakihari mu Burundi leta yotegura kuvugana na bene ama station agitanga mwigurishwa ryacyo ibyo nibishikirizwa na Faustin Ndikumana rongoye parseme ishiramwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo ni nyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije mu ndwiheze ku igitoro kihari ari bene ama station banka kuja kugitora ico leta yemera ko kidakwiye mu gihugu n'umuyaga nkuba ari naco gituma itegekanya kuba ku rugomero rw'umuyaga nkuba kuruzi waga nka bumwe mu buryo bwo gutorera inyishi ico kibazo nk'uko byashikirijwe mu nama shikiranganje yakoranye mu ndwiheze murabimenye imisi yose ya mbere tuba dufise inkuru yiharije iby'inkino umunsi tuvuga ku byo guhagararikira urukino rwa padele byose muraja kubyumva muri aya makuru agarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Koffi Olivier Rubirintwari irijwe ni Odironke Jimana mukanyisa Sidonido
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe nari mpejeje kubashikiriza mu ngingo nkuru zano makuru umwana w'imyaka 8 yarapfuye ibirasi bitanu byo ku mashuri shingiro ya Nkonge na gitwa iyo muri zone mu Rutana Nyabihogo komine Kayanzi ntara ya Butanyerera ni mu buraruko bw'igihugu arasambo kabivuye kumvura ivanze n'umuyaga yaguye kuri uyu w'Imana abayobozi bayo mashuri yahuye n'iryo sanganya basaba ko abajejwe intwaro bofasha kugira ayo mashuri asanugwe byihuse kugira abanyeshuri bashobore kubandanya ivyigwa aho umuntu arabutanyerera inkuru tubibaze mugenzi wacu Jana Himana hakorera
uwo mwana yitavye Imana yarafise imyaka 8 akaba yari ga kwishuri shingiro rya Murago amakuru twahawe n'umuyobozi w'iryo shuri yatumeje ko uwo mwana yari yagiye kuramukanya ku musozi Musave wo mu gisagara ca Kayanza mu nyuma imvura iguye inzu yaho yari yagiye kuramukanya yacisenyuka imugwa ko aca yitavye Imana abana batatu nabo barakomeretse mu gihe iyo mvura nyene yagurura amabati birasi ibiri vy'ishuri shingiro rya Nkonge muri zone ya Muruta bakaba bace banyarukanwa kwa muganga mu gihe ibisenge vy'ivyo birasi vyaguru ka intebe abanyeshuri bisharako zikaba zarononekaye yumvura nyene yarasambuye ibirasi bitatu ku ishuri shingiro rya gitwe muri zone Nyabihogo muri kino gihe abanyeshuri bo kuri aya mashuri ibirasi byasambutse bashe bimukira mu yandi mashuri batiye ku mashuri yegeranye nayo yahuye n'ivyo vyago nk'uko abayobozi bayo babishikiriza hagataho abayobozi bakaba basaba abajeje intwaro gukora ibishoboka byose kugira ngo aya mashuri asanurwe vuba hanyuma abanyeshuri basubire kwigira aho bahora kandi batekanye muri komine Kayanza ni ntara Butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture
Jana Himana urakenuye ishiramwe urikome gishinze kugwanya ibiture n'isesagwa ry'amatungo ya leta ribona ko integuro y'itegeko yemejwe n'inama shikiranganje janye no gukura impamba ku bakozi ba leta bagize ingendo z'akazi munsi birometero 50 itizwe neza kuko ishobora gutuma umwimbu uhungabana kaburiye rufyira rongoye urikome abona ko akwiye gushigwaho umugwi wiga neza ingene amafaranga leta ikoresha yo kwingigwa kugira ntihagire uruhande ruhahombera
umuntu avuye nga agiye muri misiyo kuva nga gushika mu bukeye akirigwayo nibaza yuko ari ngo bago muhi impamba ntibishoboka none uyo muntu azova nga ibujumbu akagenda muri misiyo mu bukeye cyagenda muri misiyo mu rumonge cyanke mwijenda ataronse impamba zo cabahugu kiwe si nibaza ko ari gukingira amahera kuko yiri kura kingira amahera y'igihugu araba umwimbuza kuronga kwebwe mwishira hamwe orikome tubona yuko iyo ngingo yarikwiye gufatirwa umwanya ikigwa neza kugira ngo bavuge basanga ingingo bafashe mu by'ukuri atari nziza hari hakwiye kubanza gushigwaho umugwi w'abahinga bakiga ingene byogenda ari uburyo bwo kugabanya amafaranga leta ikoresha ni byiza mugabo ugiye kuraba muri bije amafaranga akoreshwa hariho n'ingendo zigigwa hanze nubwo uraba mbega izingendo zigira zigigwe mu by'ukuri zirazanira akamara igihugu kuko bavuze amamisiyo gusa y'ibyo byonyine y'abantu bagira amamisiyo munsi y'ibirometero 50 gusa nibaza ko ikibazo kitoba kironse inyishu nyayo icyo dusaba nuko ibintu byigwa n'abahinga ingiye gafatwa yiyumviwe ko neza uyiko arabikoregwa akaronka inyungu n'igihugu kikaronka inyungu ntihagire n'umwe ahomba icyo ko ariko ayibuhu ari uriko arakorera rebe na leta ntihagire n'umwe ahomba twebwe nicyo tuvuga mugabo iyo hagize umwe nk'abahomba bica biba bya bindi bavuga ngo umpenda kumpemba nanyi nkagwenda ko ndagukorera urumva rero ngaho oyi nta nyishu ubutoye ikibazo kiba gisanzwe kihari.
Kabriye Rufyiri arongoye ishiramwe Orikomi n'amashikiranganje y'Uburundi yaremeje mu ndwi heze yubakwa ry'urugomero rw'umuyaga nkuba kuruzi waga mu ntumbero yo gutorera umuti kibazo cy'umuyaga nkuba udakwiye mu gihugu. Ishiramwe waga Hydropower Limited niryo ryahawe amasezerano kugira ngo ritegure lirondere uburyo ryubake rikoreshe ribungabunge hanyuma rizoshikirize leta ugo rugomero rw'umuyaga nkuba inyuma y'imyaka 25 nkuko Jerome Niyonzima umunya mabanga mukuru wa leta bivuga.
Ugambi wo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba ubushobozi kwa megawati 2 kuruzi waga. Haraze giye kitari gito ubundi bufise umuyaga nkuba udakwiye. Kugira ngo icyo kibazo gitore kumuti harakeneye gushira imitaye muri ico gisata kugira ngo ibitanga umuyaga nkuba binagugwe mbere hubakwe n'ibindi bishashe. Ni muri iyo ntumbero rero leta y'u Burundi yiyumviriye kugiranira amasezerano yo gukorana nishirahamwe waga Hydropower Limited kugira ngo ritegure rirondere uburyo ryubake rikoreshe ribungabunge hanyuma rishikirize leta ugo rugomero rw'umuyaga nkuba w'ubushobozi bwa megawati 2 rikuruzi waga inyuma y'imyaka 25 n'amashikiranganje maze gucayigene hino iyo ndeguro yarayemeje.
Uheri Jerome Niyonzima n'umunyamabanga mukuru wa leta ishirahamwe rihamagarira Abarundi guhindura ingendo parseme ribona ko leta yari ikwiye gutunganya inama idasanzwe kugira higwe koko imvo nyamukuru zituma ikibazo cy'igitoro kidatoregwa inyishu inyuma y'imvo zitandukanye igibura ryacu zimaze gushikirizwa n'inzego zitandukanye harimo n'umukuru w'igihugu. Inyuma yaho mu ndwi iheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashikirije ko igitoro kiriho mu ishirahamwe rijejwe kugicuruza Sopebu ariko ari bene amastasiyo banse kuja kukirangura. Faustin Ndikumana arongoye parseme avuga ko hamwe byo bari ivyo leta yo jinama na bene amastasiyo kugira bavugane ingene bakorana biciye mu masezerano yo je hagati y'impande zompi tumukurikire.
Ubwa mbere ho kuvuga yuko abanyina amastasiyo bubatse amastasiyo mugabo gashaka kuyaranguramo igitoro ni ikintu cyogora gutahura ahubwo abantu bahora abona yuko mu gihe igitoro kikuma gikenye wamengwa hari amastasiyo akundwa akaza gusumba yandi. Hanyuma ikintu gikomeye nuko n'igihe leta yo bishaka kubari ibikora kujya twavyumvise mu gihe umunyagihugu canke umugwiza atunga yarubatse ikintu leta ikagikenera hari ico bita partenariat public privé leta nayo yovuga bati basi duhaye amastasiyo tuyakoteshe nyimba ari sopembu canke yindi hameze yakorere muri leta vire mu by'igitoro njo kibazo kihukira inanira ahubwo kandi abarundi bahanze amaso kuri ico kibazo uko ubwa mbere baregeze kuvuga ngo mu gitoro ngo kiri Dar es Salaam ngo curuzuye ngo habuze abaza kugitora ngo n'amamodoka karindira tukabura uni munsi mwitorogo cagari cinshi ngo mbango canyuruye ngo muri Sopebo ibyo buni guverineri wa Berb mwitorogo kugira kiza ari cinshi ngo mwitoro cage ngo kiruzuye ngo banyina ama station ngo base gukirangwa nibaza ko muri leta nibyarankenerwa rero nibagire inama rukokoma batume ko banyina ama station abazo za Sopebo abaserukira abaguzi abagwiza atunga bajiramiye twese tugenda ico twa cyitoro tukivugire hamwe ikinyama gikubite guhakubuye wo yavuze ko ata atari kaza kurangura bamudome kuri toke yizigure kumve ikibazo ukiri kwa atanama ikorana ijanye n'ivigitoro hari ikibazo urabona ko igitoro bishaka kunyegezwa kandi n'icyo dushushura kuza kumugaragara ukikigwa mu nama n'ibindi bibazo.
Radio Indundi Culture
amakuru yacu arabandanya kuri uyu mugoroba ku isaha 12:25. Abarevyi bakorera ku mweha wa Gitaza ni muri komine Muhuta mu ntara ya Bujumbura barasaba kwishyurizwa amafaranga bamaze imyaka irenga 3 basabwa nk'intererano zitandukanye harimo ayo bemeza ko babwiwe ko arayo kubategekaniriza kazoza. Abo barovyi basigura ko imigambi baje baremeregwa idashitswa uko bayibariwe ivyo bavuga ko bibaca intege mwirangurwa ry'umwuga. Ni mugishira hamwe ahurikiyemwo rimenyesha ko intererano zahora zisabwa ubu zahagaritswe kiretse amafaranga barovyi basabwa ku marati z'amaso z'amato n'orisinduwimana.
Imyaka iri kwiraba 4 aho barubyi bemeza ko batuzwa amafaranga kumvu zitandukanye bavuga ko baruhijwe n'interano bamwe bita makori uyahera ku mugambi wari witiriwe INSS yibaza iyo wajanye
uwo mugambi itoze wahereye yamateka geze ngo bangutarise ngo ntuhunyura hazogeraho zoba kugaraguzwa
ambavu yayo abarubyi bakorera kumwe hawa Gitaza biyamiriza yandi mafaranga yitirirwa ubwato hamwe n'ibindi bikoresho bikinga impanuka naho badatomora neza bayatuza
bazamva umugambi usice ngo n'umuntu muzira ngura kugwinani ngona munsi muzira kugoze 70
hari nibindi baheruka kuzana nkariko yo tureza mato 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 kamwe twari hirindwe 72 ngonayi mbarati kubipe naho ntitwamenya ayo bariha mwiso gihe ntibakomera yuko sobora kuza kuyarondera ngutso yarihe bazana ingingo kibiriraho
twabona imidugiza gashikaparika ngaha bakavuga ati wikira mu mazi utari sibaza abaturongo yumva barabo nyine bazana imiduga ntabo twiyibo
uburero barubye bakorera muri ako karere ka muhuta batera ka mureta kugira ngo ikurikirane by'ukuri ibijanye n'ituzu hamwe n'ikoreshwa ry'ayo mafaranga
leta yo twisuze y'amafaranga twataze y'amabaze ibyo mugambi bari bazanye kugira inesese bwo mugambi mwiza kubyo umuro vyagize ikibazo mujyango ukagira isho uharonkeye tirura hangaye
leta tuyibwira ko ngo duhe muhidegambye tukaroba tutari ha muri leta
kuri uyu wa mbere twakuye kuri telefone Deo Nduwayezu harongoye ibiro bijejwe gisata citaho burovye mu bushikiranganje bujejwe bidukikije kugira ngo tumubaze ibijanye n'izi ntererano uwo ntacu yashimye kubishikiriza ko ari kwishira hamwe abaruvyi bahurikiyemo mu Burundi risigura ku intererano zose bahora basabwa ubuzahagaritswe kiretse amafaranga agenewe kugura ibikoresho byo kwikingira mu mato ibyo bitajire mu Gifaransa hamwe na yagenewe imarati z'ubwato gusa ayo nayo agashingwa hayisunzwe inge n'ubwato bwose burihigwa uba bungana kuko ku mato manini manini amafaranga atozwe ashobora gushika 70,000 by'amarundi buri mwaka Gabriel Toyi harongo iryo shirahamwe yavuze ko ibijanye n'ibihe by'iterambere igihugu kigezemo kugira ngo umwuga w'uburobyi ukogwe mu buryo bwa kijambere ku ntererano gushika no bicemewe na leta mu mpera z'umwaka wa 2022 niho ubuyobozi bw'isata ca leta kirabe by'umutekano wo mu kiyaga bwatangaza nk'itegeko ibyo kurihira imparato ubwato mu gihugu busigura ko bikozwe mu ntumbero yo gukomeza umutekano w'abarobyi b'abarundi hanisunzwe imbibe z'igihugu kimwe kimwe mu bisangiye Tanganyika zigarukira ico gihugu zicaye cashinzwe ku bwato bumwe cara amadolari 105 y'Abanyamerika
Nayo mu bijanye n'amahingurire ikigo cy'igihugu kijejwe gusuzuma ubuziranenge ku bidandazwa BBN kibandanya gutabaza ko gifise ingorane kugira gishobore kurangura amabanga kijejwe mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo kuri uyu wa mbere Samuel Ndayiragije umuyobozi mukuru w'ico kigo avuga ko nko kubura ivyuma bifasha gupima ibidandazwa n'amafaranga mva makungu yofashije abagikorera mu kuja kurahura ubwenge mu makungu hamwe n'uburyo bw'ikwiyunguruza Samuel Ndayiragije agije umuyobozi w'ikigo BBN abona ko impingi kiri ndende kugira ico kigo gishobore kurangura ivyo gisabwa
ibiri ngaha byose ntibifise amategeko y'ivyerekeye vy'akanenge ngo kuvyerekeye uburundi twe tumaze kubaka iwacu 17 turacari kure uravye amategeko buzira kanenge ngena nganda ku rwego rw'isi n'amajana n'ibihumbi mugabo icyo dukora turagerageza natwe kwisunga yo mu karere ayo ku isi n'ayo wacu tukayakoresha bivugana ko dutegerezwa kongerereza amategeko buzira kanenge ngaha iwacu ikindi kitugoye n'amafaranga y'agaciro kugera ngo tuje mu manama mu karere no mu nama zibera kugwego kwisi mugabo amahera tumagira ngo baronka amatike y'indege bikanka murumva inama nini ngiyi baye tutagiye tuba duhomvye ikindi kitugoye ni gushobora kuba mu muryango w'amashira hamwe araba ubuzira kanenge kugwego kwisi burya dushobora kuja mu muryango gutya gusutwaya gatwe utegerezwa kugira amafaranga amadovize ya cotisation urumva kudakotije rero ntibagufata kuri mu muryango wabo turabuze n'uburyo bwo kwiyunguruza nta miduga ikwiye dufise n'imike cyane uravye igikorwa gikwiye gukora hanyuma na laboratoire nayo uravye zije gupima navyo nyine ivyuma dufise ibikeya urugereranije n'ibintu dukwiye kwiga muri iki gihugu cyacu bivuga rero ko impingira cyari ndende mugabo nta uvuka rimwe ace yuzuri ingofi
Itoni 175 z'ubutare bwa Corta, Casterite na Wolframite zashowe hanze kuri uyu wa mbere mu birori byo kubishora umukuru w'igihugu mu kiganiro yabamenyesha makuru yashikirije ko abarundi bazo bironkira mu akunguko kuko igihugu kizoca kironsa amafaranga mva makungu mu gihugu kirungitse hanze ubutare butandukanye ku nshuro ya kabiri kandi ari ubutare buherutswe gutogwa mu Kirundo Evariste Ndayishimiye yavuze kandi ko yabwiwe ko hasigaye hari n'amamashini afasha mu kuvangura ubwo butare gutyo hagashoga ubutare bunovu ataco buvanze n'atacaje yashikirije ku gihugu ubwo butare burungitswemwo kuri kiri umukuru w'igihugu w'u Burundi Evariste Ndayishimiye
nubugira kabiri ubutare bushotse ku mugaragaro naho abari ishyirahamwe rinaka cyangwa ari koperative naka yimvye yimba ku izina ry'abarundi igashora ku izina ry'abarundi none rero no munsi ni byiza cyane kuko dushoye mbere ubutare bufise n'agaciro karushirije kuri burya twariwa gushora kuko harimo corta harimo casiterite harimo wolframite ubwo butare rero tubushoye kugira ngo buramire abarundi kuko amahera azovamwo ni ya mahera y'agaciro amwe atuma tutakugura ibintu hanze azoshika shike ni banki nkuru y'igihugu kuko ico kigega c'igihugu hanyuma abarundi ibyo bagura tudiyafise ngaha baheze babigure cyane cyane ndanezerejwe nuko ari bwa butare bumwe twavumbura mu kirundo butari buzwe ubwa mbere buratagwe gushoka baheze kumenyesha ko bamaze no kugura amamashini amwe avangura korota ikaje kwayo kasitarito kwayo kugira ngo dushore ubutare bw'inovu utuvuga tuti ngabo ntibupanze no bw'inovu kuko kare bagira ngo batuguriye kasitarito ugasanga harimo koruta ugasanga ari mwiza hawo none urumva turatanguye aho tugura amamashini yo gutandukanya kimwe kimwe cyose twacu mu nyuma hazategere tuvuge tuti mbega burya koruta ikogwa mwiyi tuca tugikorera ngaha nyene dushore icyo abandi bakora bimwe byose ari bwenda ku ntambwe yabyo
Radio Indoni Culture. Allez, à vous, Guam.
Elle est bonne, accélération. Oh, pas de pénalty ici.
Mwamaze kuvyumva n'umwanya w'inkuru yihareje iby'inkino tubashikiriza imisi yose ya mbere umunsi tukavuga ku guhagarikira mu rukino rwo guherekana umupira mu maboko bita padele urongo yishiramwe ryago mu Burundi avuga ko muhagarikiza atare kuri we kuvugana n'umukinyi mu mwanya w'urukino Jean-Marie Sengiyumva avuga ko mu bihano bitegekanijwe ku wakoze ikosa harimo kwa kuburenganzira bwo guhagarikira muri urwo rukino inkuru ijanye n'iby'inkino y'umunsi yateguriwe na Olivier Kwizera
Umuhagarikizi mu rukino rwo guhererekana umupira mu maboko bita padel n'umuntu yize amategeko y'ugo rukino mu mwanya w'urukino abayambaye impuzu zisanzwe ibitandukanye n'izindi nkino urongo ishiramwe ry'ugo rukino avuga ko mu byo muhagarikiza jeje ari uguharura amanota no kuraba ibitagenda neza
abahagarikizi barakenerwa bose sirituyera match y'amatunwa umwambaro urasanzwe ubwabo hari ibintu turaba gusa bijanye n'izo mpuzu yambaye ko atabintu byo kwamamaza cyane birenze ivyo amategeko aturekurira aba yarize amategeko y'ugo rukino akaba bari iruhande bariko barakina akaraba amabale bariko barakina adundika akora n'amakosa abakinyi bariko barakora bajejwe rero kuzara abafasha kugira ngo ntihabamwe ibihari mugabo yongera abafasha no kubaharurira amanota kugira bamenye amanota aba umwe wese ayafise yongere akurotire na match mugihe match baheje kwikina
Jean-Marie Julien Sengiyumva asigura ko muhagarikizi hari ibyo atarekuriwe ahagaruka ku kutavugana n'umukinyi aha kandi yerekana ko ubirenze kahanwa nko kwa kuburenganzira bwo guhagarikira inkino
ari kuri we jisimo gufasha abakinyi no kuraba cyane ingendo rukino ko ruragenda no kuraba ko amategeko yubahirijwe catarekuriwe ntarekuriwe kuganiriza abakinyi atari hamwe bibaye ngombwa aza kuba hagasopo kirazira ko ya producer ndimo akomera amashumi kinyakinye neza
uyu aramutse iryo shirahamwe abona ko hakwenyegishe zijanye n'ibihe bya none muri ugo rukino
jewe naragerageje ushoboye ndaforma nabo bahagarikizi mubwo turakeneye kuja ku yindi nivo ibyo bica bidusaba abandi bahinga peut-être baturusha ubuhinga boza kutubwira aho bigeze no munsi kw'amategeko nyino arahindagurika cyane bivanye n'ibihe bivanye n'amahiganwa bivanye naho muko murakinira ivyo rero tuzoja twifashisha abapartenaire bacu sana dukorana kugira turugwe twegeranye uburyo bwo guforma abahagarikizi benshi n'abamenyereza benshi
mu rukino padel uyu munsi mu gihugu hari abahagarikizi batandatu ishirahamwe ry'ugo rukino rivuga ko mu byo ritegekanya harimo kugwiza amahiganwa ku rwego rw'akarere kugira abahagarikizi barahura ubumenyi ku bandi bahagarikizi bo mu bindi bihugu
Olivier Kwizera tugukengurukire kuri iyo nkuru yihariye iby'inkino wari waduteguriye ari nayo turangirije kwa aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba ku isaha 12 n'iminota 36 abafashije kuyatororokanya ndabakengurukire nkengurukire kandi Kofi Olivier Rubera intwari yamfashije amajwi arabashikira Odilon Hejimana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mubandanye mu gihe rwa nibwo bya Radio Indundi Kirituri